Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka ka wesangwa ikazo makuru yacyo kuri uyu wa gatandatu nigenekerezo rya 13 myandagaro umwaka wa 2022 nakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Birabaje kubona inyuma y'imyaka 18 ihabaye ubwicanyi bw'abatutsi b'abanyamurenge bwabereye mu Gatumba, ubutungane bukaba butarahana bakoze ubwo bwicanyi. Zashikirijwe numwe mu bacitse ku icumu, uwo nawe akamenyesha ko ubutegetsi bubigira nkana kugira ntibahane abakoze iryo bara. Ibitero by'abasirikare byabereye mu ishamba rya Kibira kuri uyu wa kane birateye umutima uhagaze abanyagihugu begereye iryo shamba, bagasaba ko abajejwe umutekano bakongerezwa. Babateguriye muri ano makuru. Aho mu ntara ya Rutana hari umukenyezi yoba yaragandaguwe n'umugabo wiwe, bikavugwa ko yoba ari umupolisi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndashye kuha mwiriwe mwese. Abanyagihugu wo muri zone ya Musaga kwibarabara rya kabiri hafi isengero Methodiste River bavuga ko mu ijoro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu biboneye ubwicanyi ndengerabutungane bwagiriwe umuntu w'umugabo atamenyekanye. Umugabo wa polisi urongowe na chef de poste ku Musaga bari kumwe n'urongoye quartier ya Kinanira ya mbere nibo batungwa urutoke kuba barateguye bongera barica uwo mugabo. Kiziga ciwe kikaba coba cavuye kijanwa mu bucagucagu mu bitaro vya clinique Prince Louis Gwagasoli. Kurikira umwe muri abo banyagihugu.
Hari isaha 8:33 z'ijoro aho hanze igipolisi kirongowe n'umushefu de poste wo ku Musaga, hanyuma baza bazanye abantu batatu aho bari kumwe n'umushefu de quartier w'ikaratiye Kinanira ya mbere yitwa Gapesi n'iryo zina tumuziko. Hanyuma baje bashikira ako kiraro cyo ku ruzi kwa Mpimba kugira kabiri ku Musaga winjira muri Kinanira ya mbere munsi y'urusengero rwa Methodiste Libre. Aho hantu niho bamanuka munsi y'imbaho aho babazira benshi barahatse, niko gutangwa itegeko na chef de quartier avuga ngo murase. Hanyuma umupolisi yaciye amurasa amasasu ane. Mu mwanya mutoyi niho twaca tubona imodoka y'igipolisi ijemo abapolisi benshi baragenda baravugana n'uwo mushefu de poste hamwe na chef de quartier. Hanyuma bapfukanye abo bandi bantu babiri bari basigaye baraca bagenda batwaye babanje kubabwira ngo nabone ngo nimubarase, ariko mu nyuma byahindutse atacyo bagize barabatwaye. Mu masaha yo mu gatondo ka kare niho hagaruka chef de quartier araza ari kumwe n'abapolisi baca baza bafata cya kitsiga cya wa muntu tutashoboye kumenya, yari baramwambura impunzu. Icyo kitsiga amakuru adusumira coba cyaciye kigenda mu buruhukiro bw'ibitaro Clinique Prince Louis Gwagasoli. Rero twasaba ko mwotohoza kugira ngo uwo muntu amenyekane uwo ari we, kuko mu kuzimanganya amatohoza baramukuye impunzu.
Hadi Inzamba agateka kawe mu gushaka kumenya ukuri ku byabaye. Uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye kuri telefone umukuru wa quartier Kinanira ya mbere azwi ku izina rya Gapes, ariko ntiyashimye kugira icyo abivuze ko umukenyezi wo kumugwa mukuru w'intara ya Rutana yarapfuye mu buryo butaramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira wa gatatu. Bamwe mu banyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Rutana bakavuga ko yoba yishwe n'umugabo wiwe asanzwe ari ntwazangabo mu gipolisi, bakaba bari basanzwe batabanye neza. Abanyagihugu basaba ko igipolisi cokora amatohoza yimbitse ku vyerekeye urupfu rwiwe. Idona Pierre Gahungu
Menedora nije imbere yitabye Imana mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ushira wa gatatu inyuma yo gukubitwa n'umugabo wiwe asanzwe ari ntwazangabo mu gipolisi. Menedora Nijimbere yarasanzwe yubakanye n'intwazangabo mu gipolisi izwi ku izina rya Colonel Nicolas niko yagize akorera mu gisagara cha Bujumbura. Uwo muryango uba muri kadiye ya Gifunzo, ababanyi bemeza ko barubanye nabi biturutse ko utari bwaruhe ikibondo. ibyo umugabo yoba atahuriza ko umutambukanyi wiwe amwagiriza ko ari batavyara intandaro y'urufugo mu kenyezi bamwe bemeza ko yabaye abahiri yakubiswe n'umugabo wiwe icyateye amakenga ababanyi ngo iyo ntwanzangabo mu gipolisi yace yihutira gusaba gutwara uwo mukenyezi wiwe mu buruhukiro bw'abapfuye mu bitaro bikuru bya Rutana atamatohoza y'igipolisi abanje kuba bikavugwa ko hoba hari abo babarabujije ko haba amatohoza naho abegereye umuryango bemeza ko ugo rupfu rwabaye inyuma y'ingwano yadutse mu ijoro ryo kuwa kabiri hagati ya nyakwigendera hamwe n'umugabo wiwe Nicolas niho yagize abamuzi bemeza ko yaranzwe n'amabi menshi mu guhohotera abagize imyiyerekano yo kwiyemeriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aho yakoreye muri zone Musaga mu gisagara cya Bujumbura Inyuma y'ico kiringo ngo akaba yari yaciye ajanwa muri komisariya ya polisi igihofi muri komine Bukemba mu ntumbero yo kunyegeza amabi yakoze abegereye umuryango bagasaba ko hokorwa amatohoza kuri urwo rupfu kuri aya makenga y'abegereye umuryango uruganda rwa radio Intamba agateka kawe rukaba rutararonka kuri telefoni uburongoye igipolisi mu ntara ya Rutana
Pierre Gahungu nawe turamushimiye umwana akiri muto yaraye atswe kwicwa atemaguwe n'imipanga n'inkozi zikibi zibiri bivugwa ko ari mbonera kure ivyo kaba byabaye mu ijoro ryakeye muri zone mu buyebe iri muri komine ya Musigati ni mu ntara ya Bubanza abo bantu bakoze iryo bara n'ubu ntawe uramenya irengero ryabo inkuru tubaza Georges Nimenya
amakuru dukura ahabereye iryo bara atumenyesha ko izo nkozi z'ikibi ari mbonera kure zibiri zari zifise umugambi wo kwica umugabo yagirizwa uburozi babuze uwo mugabo ngo niho baca bafata umwana wiwe baramutemagura ariko Imana irakinga ntiyapfa umwe mu baba ngaho vyabereye aravyigana
nimbonera kure ibiri nayifatororo hamwe n'uwo wundi bamutagira ngo nikanegere nimbonera kure zibiri rwagiye kurondera umutama umugabo yitwa Sukuri bagiye kumurondera ngo bamwice mu iri joro ryarari riteye hanyuma baramubura baramutoya agacika hanyuma amaze kubacika bace basengera ku mwana wiwe bacamufatira mu nda bari baziko bamwishe amara yose asanze abo mwana bacamujana ku bitaro ku mpanda bavuga yuko ashobora no kudakira ko umuvyeyi wiwe uwo mwana we ngo bamwagiritse uburozi
abakoze iryo bara n'ubu ntibarafatwa abanyagihugu bagasaba igipolisi n'ubutungane gukora ibishoboka byose ngo bafatwe bongore bahanwe bikomeye hakurikije amategeko Uruganda kwa radio Inzamba gato yakawe niturashobora kuronka abajejwe intwaro muri komine Musigati kugira ngo bagire ico bavuze kuri ubwo bugizi bwa nabi.
Jovje nimenya rakenuye na makuru y'umutekano umuke abandanya kuvugwa abanyagihugu bo kumutumba uyu mpu ni muri zone Rugazi muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza bavuga ko batekewe n'ubwoba nyuma y'igitero cabaye ku birindiro by'abasirikare bari mu ishamba rya Kibira mu gatondo ko kuwa kane uheze basaba ko abajejwe umutekano bokongerezwa abajejwe intwaro nabo bakabahumuriza ivyo babivuga kuko kuva izo nkoho zumvikanye mu ishamba rya Kibira ata muntu numwe yigeze aza kubahumuriza canke ngo ababwire inkuru y'imvaho inkuru zateguriwe na Bela Mugisha
amakuru atangwa n'amasoko ya radio Inzamba agateka kawe ku mutumba buyumu wa zone Rugazi muri komini Kabarore y'intara ya Kayanza amenyesha ko kuwa kane mu gaturuturu bakanguwe n'inkoho na vya muzinga vyasirana mu kibira ahitwa Kungurube we no ku Kirumbi aho hakaba hasanzwe hari birindiro vy'abasirikare amakuru atangwa na bamwe mu basirikare bavuga ko cari gitero cakozwe n'abantu bataramenyekana abasirikare barenga 10 barakomerekeye muri ico gitero nkuko ayo makuru abandanya bivuga bakaba bajanywe kuvurirwa ibujumbura baciye mu Gwegura n'Indora muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke kuri uwo munsi wa kane abemerewe gushika mu kibira aho vyabereye ni umustanere wa komine Kabarore ari kumwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abarongoye abandi mu mbonera kure ijambo bose bahawe nuko atawugira icavuze kubijanye n'ico gitero kuva kuwa kane haboneka abasirikare bakizura mu nkengera no mu micungararo y'ikibira ariko abanyagihugu bo ku mutumba buyumpu bakaba bafise ubwoba aho basaba ko umutekano wokonge
rezwa
Hajo inzamba agateka kawe twarondeye mustaneri wa komine Kabarore Bakimase Saguye hamwe na Colonel Remicisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza ngo batange umuco kuri ayo makuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Buyumu ariko ntitwashoboye kubaronka.
Inzamba
mukuto ateguriye arabandanya kuri wa 13 niho ibukwa ubwicanyi bw'abatutsi bw'Anyamurenge kabaye mu 2004 muri zone Gatumba intara ya Bujumbura hafi y'urubibe Burundi buhana na Congo Kinshasa. Icyo gitero cyagizwe kuri zo munzi z'abanyekongo cyacahitanye abarenga 150 abandi barenga 100 barakomereka. Mu bagwanya leta y'u Burundi icyo gihe Partiutu FNL biciye ku muvugizi wawo Pasteur Habimana baremanze ko ari wo wagize icyo gitero. Haraheze rero imyaka 18 atawurahanirwa ubwo bwicanyi. Ivyo navyo abarokotse bakavuga ko bibabaje. Umwe muri bo Joshua Ngiruwombaza akaba yagiriza ubutungane n'abategetsi b'u Burundi kuba birengagiza guhana abagize ubwo bwicanyi. Kurikira Joshua Ngiruwombaza.
Haraheze imyaka 18 abanyamurenge abavandimwe bacu bishwe bakorewe masakre mu Gatumba aho twahungiye hagera mu buyobozi bwa leta guverinoma y'u Burundi iratwakira izi neza ko yagomba gutwara impunzi kure y'umupaka bavuyeho ariko badushyira mu Gatumba hafi ya Congo. Hanyuma biriya bintu bimaze kuba bamaze kutwica guverinoma y'u Burundi yagombaga guta muri yombi igafunga agatogwasa wari uyoboye FNL icyo gihe yatwishe ndetse n'umuvugizi wayo Habimana Pasteur wabyemeye kandi mu mategeko bavuga ko kwiyemerera kuregwa bimutsindisha. Turategereje ubutabera ntago bubora ariko birababaje cyane kuba kugeza uyu munsi abo bantu bari mu myanya ikomeye mu gihugu. Ni ukuvuga ko bagombye kuba barafashwe bagafungwa bakabazwa ibyo bakoze kugira ngo abarengana cyangwa se abahohotewe cyangwa se imiryango yasigaye ibone ko ubutabera yaba ubutabera mpuzamahanga cyangwa se bw'imbere mu gihugu bitume n'abandi bafite ideoloji mbi nk'iriya batazongera kubikora. Ubwo turategereje turihanganye ko ubuyobozi bw'u Burundi bwazaga icyo bukora kugira ngo bariya abantu bashikirize inzego z'ubutabera bahanwe.
Ayo makuru avugwa mu gisata cy'indero kuri Radio Inzamba. Abanyeshuri barenga gato 2019 nibo bahevye ishure mu mwaka w'ishure uheze 2021 ushira 2022. Aho ni mu ntara yose ya Kayanza. Muri abo 17,900 nabo mu ishure shingiro, mu gihe 1,500 ari abo mu ishure ry'inyuma y'ishure shingiro. Ibitigiri by'abigeme bose hamwe bahevye bakaba bangana n'6,660, mu gihe abahungu nabo ari 14,490. Komine ya Kabarore ikaba yarahawemwo ubenshi bahevye abo nabo bakaba bangana n'3,415. Ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bakavuga ko abo bana baheba kubera ubukene bwugarije imiryango no kuba ugwaruka rutagihurumbira ishure rya kera. Ku ruhande rw'abigeme naho ngo hakaba hari ababa bagiye kubaka izabo bataragera n'abandi baba batwaye inda batifuza, aho hagaharugwa abashika 70 bashoboye kumenyekana. Radio Inzamba gateka kawe amakuru twateguye kwashikiriza kuri umunsi wa 6 arabandanya. Makuru twateguriye ishyirahamwe CBDH Vika riratangazwa n'ibivugo z'uburongoye impunzi mu ikambi y'Inyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, aho umukuru w'impunzi agabisha abatanga amakuru y'ibibera muri iyo kambi. Ku bwa Leopold Sharangabo icegera cy'urongoye ishyirahamwe CBDH Vika amenyesha ko amakuru yose atangwa aba yatohojwe neza imbere yo gushyirwa ahabona. Nimumwumvirize.
Imvugo y'indongozi y'umikambi nyarugusu ni imvugo muri sibitaje vikale yadutangaje cyane aho yemeza neza ko ibintu bivugwa n'amashirahamwe hari hagati ya kimpunzi canke n'andi mashirahamwe canke amaradiyo ko ngo imvugo nyinshi muri zo rukubesha ariko sinzi nimba yo yashoboye kumviriza ijwi rya Amerika umuvugizi w'igipolisi Tanzania mu komine Kibondo yaremeje neza ko Tanzania habaye ubwicanyi bw'impunzi harabinyuruzwa mbere kanavuga ko zo mpunzi harimo izirembo za politike nubwo atigeza avuga abanyuzi zo mpunzi abazihohoteye twebwe twarakoze amatohoza atandukanye mu myaka iheze mbere n'amashiramwe mpuzamakungu yarakoze ayo matohoza novuga nk'ishiramwe Human Rights Watch aho mu mwaka 2020 mu kwezi kwa 11 barasohoye raporo yemeza neza ko muri Tanzania kwaraho ubwicanyi ufatiye kumvo za politike ubwicanyi no kunyuruzwa mbere jerekanye neza ko ibyo bikwira ko gwa hagati rete Burundi na leta ya Tanzania nuko bamwe mu banyurujwe bagiye kuboneka bapfungiye mu ruhera tandukanye Burundi ijire byabaye kimenyetso simusiga ko ibyo bintu byagiye birakogwa na leta ya Tanzania na leta ya Burundi mbere zo mpunzi n'uyu munsi ziracavundiye mu munyororo naho zambiswe zera mu 2021 mu kwezi kwa kane igisacanu cy'agati y'akazi na muntu nabo nyine barasohoye raporo yabo ivuga kuri ibyo nyene yerekana neza ko ibyo bintu byabaye rero uko kuntu umuntu w'indongozi ahakana amaraporo yakozwe n'amashyamba akomeye nk'ayo amaraporo yakozwe n'amashyamba afise abahinga bazi gutohoza ariko akaba ariwe yahakana avuga ko abasohora ayo maraporo ari abagwanya leta ivyo nakamaramaza ku ndongozi tugarutse inyuma tora yashizeho iyo ndongozi n'amatora atigeze yizegwa neza kuna n'impunzi kuko byaragaragaye neza ko leta ya Tanzania yakuye indongozi zari zihari kugira ngo bishire hababo bishireho abazoje baravuga byo leta ishaka abazoje barayishigikira ibintu rero bibaje cyane kuko ntibyo bikwiye kugwa n'indongozi ibintu bivugwa ibintu bikorwa byose nuko byatojwe neza
Leopold Sharangabo icyegera cy'urongoye shiramwe CBDH vikari hanira gateka kimunzi nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu murakurikirana ikiganiro ku isoko cy'unani rw'amaradiyo mu kiganiro cy'uno munsi dushimikira ku ngorane y'amatongo ihanze abasangwa butaka mu Burundi ikiganiro ku isoko mu gushyikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
abafise amatongo muri bo bafise mato cyane mu Burundi iyo ngorana batwa bayimaranye igihe kirekire mu gihugu itongo rifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye zo kubaho no gutera imbere iyo ngorane yotorega umuti gute nivyo ducijya nino mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 13 myandagaro mu 2022 muri kumwe na Emile Nibasumba uko abanyagihugu biyongera niko namatongo yaga mu Burundi ariko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bari mu bafisa amatongo mato cyane kurusha abandi muri rusangi bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba baganiriye na bamwe mu batwa bo mu mihinga itandukanye y'igihugu
umva tusaka tumugatoza nk'uko urumva tumace kuba turi batanu munda ya mama kuwo mama kabafukana n'abo papa batanu bumva kuba fise tukatukaka mu rukomene mu wese akaba afise nk'akazi kamwe ku cyo n'undi kazi kamwe mugabo umva nk'uko twe turi mu nda imwe ya mama kubera ari mukuru wabo ba papa bivukana twe duca dusazira ibyo bitiribiri nyene ngaho kuti nyene ndino idonse ibihumbi bibiri ndabyumvikanye n'uko nyene akazi nkora nisimamo nyene muri tujya turato mugabo umva afise aho ndyama nyene mu rupangu nyene k'umuntu tubana
yabani sisi tongo noza kwa mbuzima nguvu kina kuza tambo na tatu yete minyarutse itwite matuna adona na ukulima nisu kadri kutuke ukulima tulahi kushobo
ikigo cyabo ndabifite mu ganira cyane cyane ko bafite n'umuryango bwafashije gushyikira hanze aduserukira avuga ati njyewe kuri ngiye kubitaho ndabashyiriye abandi bari hari abo yatumye barabasinga bateka barashika ngaho baraba baratwandika baravuga ati umunsi n'umunsi tuzoza tugarukire twahure twarongerere aho muba tudafise haba mushyire mu bandi ngarusubire umunsi
mu 2008 rusansuma yagizwe n'ishyirahamwe ry'abatwa UNIPOBA yerekanye ko abatwa baba 280 mu Burundi. Ishyirahamwe UNIPOBA rikamenyesha ko imiryango 86% kwijana y'abatwa ifise amatongo ariko ko 60% usanga ifise itongo rifise uburinganire buri munsi ya ari 5. Ku wa 9 Myandagaro mu 2022 igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka, umushikiranganji wo gushigikirana imibano agatega kazi na muntu n'iterambere ridakumira Imelda de Sawushimike asanzwe ari mu bwoko bw'abatwa yavuze ko ashima kubona uwo munsi ugeze mu Burundi baravavanuye n'ibyo gukumira kiremwa muntu. Twovuga none ko agateka k'abatwa katariko karahunyangwa mu Burundi. Icyo kibazo bagenzi bacu ba Television Renaissance bakibajije icyegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'abanyagihugu b'intungane RCP Gervais Nibigira
kuvuga yuko bitwasanga butaka batagira amatongo badafise aho basanzwe baba muri kahise kenshi abasanga butaka canke abatwa ntibagiye baba ahantu ngo bamare imyaka myinshi canke igihe kirekire bari mu kagose bivanye n'imigenzo n'imico yabo. Uyu munsi kahise kabo bishobora kuba biri mu byatumye batagira amatongo nk'abandi barundi bose. Turabona yuko kera bari batunzwe n'umwuga wo kubumba ariko rero kubera iterambere uyu munsi uwo mwuga ntushobora gutunga abantu kubera haje mbere haje kwesha bindi. Uyu munsi nibyo izo nkuru zakoreshwa ariko zikoresha ku rugero zakoresha ko kera bayose kandi n'undi mwuga wo gucura ariko umunsi yo kubera iterambere byinshi nibyo bakoresha n'ibikoreshwa. Nta muntu uva yuko barenganijwe n'abantu barenganijwe na nakasha nk'unaka cyane cyane ingene igihugu cyagiye gitunganywa ingene kahise igihugu kabayeho n'ingene cyane cyane kahise kabaye cy'umuntu gisa n'uko hoba kugerageza kubaha amatongo abishoboka cyangwa bagashyira mu bigwati nk'abandi kugira ngo nyine mu iterambere ntibasigare bagende bajana n'abandi barundi mu iterambere y'igihugu baterere umugano kugira mu gihugu gishobore guteza imbere nabo cibarutse mu mice yose mu bwoko bwose.
Mu 2017 ishyirahamwe ry'abatwa ryitwa UPARED ryavuze ko ryagize rusansuma risanga abatwa barenga 216,000 mu gihugu cyose cyari kigizwe icyo gihe n'abarundi barenga 1,100,000. Aha akaba ari ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Arakoze Emile Nibasumba mu gusozera no makuru nk'uko bisanzwe turabwira kandi amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ano musi mukamashikizwa na Karine Dusabe Kaze Mwese.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi. Ayo makuru tuyatangurire mu by'umubano aho mu ntara ya Cibitoke havugwa ibiraro bibiri biri mu gusiduka biturutse kubimba inzahabu, bikandikwa n'ikimenyesha makuru SOS Media. Ibyo biraro biri ku nzuzi Nyamagana na Muhira mu makomini ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ibikorwa by'utavana ko byabimba inzahabu nivyo ahanini bibangamiye ibyo biraro. Atagikozwe hashobora kwibonekeza amasanganya. Abashinga amateka batowe muri iyo ntara barabizi ariko ngo nta gikorwa kugira ngo izo nyubako zikingigwe. Karene Bizoza, buramatari w'intara ya Cibitoke, aragabisha abacukura inzahabu, avuga ko mu gihe bubandanya ibihano birategekanijwe. Uwo mutegetsi amenyesha ko ibikorwa byo gusanura ivyo biraro bitegekanijwe mu minsi iza. Aya makuru tuyabandanye n'ikimenyeshamakuru iwacu kivuga ku itunganya ribi ry'ibikorwa by'abakozi bakora ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Amaze kumva inyidogo y'umurundikazi yafashwe nabi kuri ico kibuga, Marie Chantal Nijimbere arongoye ubushikiranganji bwo kunguruza abantu n'ibintu yaragendeye abakozi bo kuri ico kibuga ngo yasanze ibikorwa bidatunganije neza agasaba abakozi kugira ibishoboka byose mu kwakira neza ingenzi. Tukiri mu byo kunguruza abantu n'ibintu, ikimenyeshamakuru buhundiye ko kibaza igituma abadandaza ibitoro batabicisha mu mazi kandi ariho buri hamake. Icyo kibazo kibazwa na benshi harimwo n'abagwizatunga. Amakuru yatohojwe na buhundiye ko amenyesha ko igitoro gicishijwe mu mazi byotanga akarusho ku biciro by'ibindi bidandazwa n'umunyagihugu akatorera akoyoko. Yishura ku bibazo bya Burundi Eco, Gabriel Ushiri arongoye ishyirahamwe Oricom avuga ko inzira yo mu mazi idakoreshwa kubera abadandaza ico gitoro bakingira inyungu zabo kuko ari bo bene imiduga itwara ico gitoro. Ano makuru tuyasozerere ku itororokanirizo ry'amakuru ABP Info cyandika ku ikawa yafashwe ku musozi Karama muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 kuno kwezi, ibiro 171 na kimwe by'ikawa vyumye byarafashwe n'igipolisi mu gihe yari jabukanywe mu Rwanda. Mu bantu 8 bari bayishoye, babiri barafashwe baja gufungirwa mu gashoka komine Kabarore. Ikawa nayo ikaba yaciye ija kubikwa mu biro vy'iyo komine. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri Nondwi. Karindu sabe na yabashikirije nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose, tukaba tutosubira kuwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Karine dusabe arakenewe no ngaha duciye dusozera ano makuru. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikirana. Ediko zinazwe na washikirije nkanda bifurije kugira weekend nziza na hutaha.